Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteza matwi ni Oriane Tangishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri no saha. Ugwaruka rw'abanyafrika rurigera kuri 70 ruri mu nama n'abategetsi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahe Washington DC. Ugo gwaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na President Barack Obama.
Nina subira inyuma ngiye guhimiriza urundi gwaruka rw'abarundi cyane cyane bafite imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahigwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo.
Uyo ni Chancel bamuhaye aharanira gateka k'abana bantawo nikora mu Burundi umwe mu gwaruka rwatumiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Rwanda aborozi bavuga ko ingwara zigeramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibiva ku nkoko bibura ku masoko yo mu gihugu. Inzego z'igisirikare cy'u Burusiya kuri uyu wa kabiri zatangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abapilote zari zakoze igitero ku mugwa mukuru w'u Burusiya i Moscow. Ubufaransa uno munsi wa kabiri bwatanguye gukura abanyagihugu babwo muri Niger. Reka duhere kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa uno munsi wa kabiri bwatanguye gukura abanyagihugu babwo muri Niger inyuma ya coup d'etat yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yarashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igingo ya Leta y'u Burusiya yo gukura abanyagihugu bayo muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'u Burusiya ku mugwa mukuru Niamey n'ingingo yo kugara ikirere muri icyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Burusiya. Imbere yaho u Burusiya bwari bwatangaje ko buriko utegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku mugwa mukuru Niamey. Yamara nta kirangamisi kubijanye n'icyo gikorwa u Burusiya bwari bwatanze. Muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashizemwo abari muri icyo gihugu nk'ingenzi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'u Burusiya bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburayi bahari. Leta y'u Burusiya yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganji kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cyogenda.
Rakoze Fidel Niyongabo. Handi naho igipolisi muri Sierra Leone cyatangaje ko cahagaritse abantu batari bake bashobora kuba barimo n'abasirikare kivuga ko bariko bategura ibitero ku munsi wo kwibuka imigumuko yabaye mu kwezi k'8 mu mwaka urangiye wa 2022 yahitanye abantu barenga 30. Fidel Niyongabo arabandanye.
Amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP avuga ko muri Sierra Leone igipolisi cyatohoje kigasanga harakagwi k'abantu barimo abasirikare bakomeye bari mu bikogwa bishobora kugeramira amahoro n'umutekano w'igihugu. Igipolisi cyavuze ko abikekwa batanguye gukoresha imyerekano itegekanijwe kuba mu mahoro mu ndwi iza kugira bakore ibitero ku nzego za leta no ku banyagihugu bitekaniye. Igipolisi cyongeye kivuga ko abantu batari bake bahagaritswe kandi ko bafashwe bariko baragifasha mu matohoza. Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio aherutse gusubira gutorwa mu kiringo kigira kabiri mu matora yatewe ivyatsi n'abatavuga rumwe na leta. Abanyamahanga bakurikiranira hafi bibera muri icyo gihugu baratangaje ko ari bitagenze neza mu matora. Bariyamirije igikorwa cyo guharura amajwi bavuga ko kitabaye mu muco. Abatavuga rumwe na leta baranse kuja mu nzego za leta zaba izo hasi canke izo ku rwego rw'igihugu. Mu gihe abashinga amateka nka bose kiretse umwe muri bo bahisemo kutaja mu nama nshinga amateka.
Handi naho inzego z'igisirikare cy'u Burusiya kuri uyu wa kabiri zatangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abapilote zari zakoze igitero ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscow. Imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati yo mu gisagara. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Sergei Sobyanin uyobora umujyi wa Moscow yatangaje ku rubuga rwa Telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za Ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru. Nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege eshatu za Ukraine zari zagabwe ku mato y'Uburusiya ari ku irondo mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero 340 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Sevastopol. Muri Ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'u Burusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo. Mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko u Burusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye. Ibitero by'u Burusiya mu mijyi ya Ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka byatumye Perezida Volodymyr Zelensky ashimangira ko Ukraine ikeneye intwaro zirasa kure.
Kandi naho abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar bagiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku byaha bitanu yakurikiranwa ko ivyo naho Suu Kyi yakuwe ku butegetsi agishobora gufungwa imyaka irenga 20. Fidel Nyonga baratubwira ibindi.
Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021. Hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. San Suu Kyi afise imyaka 78 yaciriwe ibihano ku byaha bitari bike yagirizwa birimo kugumura abanyagihugu, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare, abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku vyaha bitanu yamara ko agikurikiranwa ku bindi vyaha 14. Bavuga ko umunyororo w'imyaka 33 yari yaciriwe uzogabanywa imyaka 6. Ibyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi wo kugirira ikigongwe abanyororo barenga 7,000. Abantu barenga 19,700 bari mu munyororo muri Myanmar, nguko byatangajwe n'ishyirahamwe rizezwe gufasha abanyororo batabwa mu mvuto kumvo za politike muri ico gihugu. Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva ku deta mu mwaka w'2021 ibaye ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe. Nta byinshi bizwi ku byerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyeshamakuru cyangwa indorerezi batemeregwa kuzikurikirana.
Radiyo ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu hariho Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turaja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ugwaruka rw'abanyafrika rugera kuri 70 ruri mu nama n'abategetsi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington DC. Ugo gwaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama. Rwari rumaze indwi zitandatu mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo programme iha ugwaruka ubushobozi n'ubumenyi rubonwa nk'abayobozi ba kazoza ikana bafasha kubongereza ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo. Umwe muri ugo rwaruka ni Chancel bamuhaye aharanira agateka k'abana bantaho nikora mu Burundi yagendeye Ijwi rya Amerika no munsi atwiganira ibikorwa bamazemwo indwi zitandatu muri Amerika. Natanguye ndamubaza ico yungutse mu rugendo rwiwe muri Amerika.
Icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze kubijanye no kuronka ubumenyi mu bijanye na leadership, uburongozi bwiza. Narashobye kuronka rero ubumenyi mu bijanye n'ibyo by'uburongozi bwiza, ndaronka ubumenyi mu bijanye no kurongora amashirahamwe, ibikorwa abantu bakora mu mashirahamwe cyane cyane haranira agateka k'abana bakwiriye gukora, mbebo bitangura gute, bo bikurikira iki, ni iyihe migambi mikuru mikuru umuntu ashobora kugira Ego, ibyo byose ni bintu naronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza. Ego.
N'uburyo bwinshi cyane Amerika iba yashize mu rwaruka rw'Abanyafrika umwe aba yashiriwe mu buryo bushika ku 2025 by'amadolari y'Amanyamerika kugira ngo aze muri Amerika amari iyo misi hamasubira inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo. Ariko kandi turazi yuko urwaruka rw'Abarundi benshi badasubira inyuma. Icyo kibazo nico twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyene ico kiva kuki ubona wo kivuga ko
kubganje no vuga yuko umwe wose abafise impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma mugabo kubganje mbona umenga nti byari bikwiriye kuko ucusanga ati ko turabuza amahigwe urundi rwaruka ruba rukeneye ayo mahigwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cacu.
Hanyuma icyo wize cyane cyane ku mico y'Abanyamerika ya meza abiri umaze hano muri Amerika wagiye muri mu ntara zitandukanye urabona ingene babayeho urabona ubuzima bwabo ingene bakora ingene bavuga kumbure bimwe mu bintu byiza wagiye utahanye mu Burundi ni wasubira inyuma cyo bari nk'ikintu
ikintu nakunze abanyamerika barihanganirana barakirana mu kudasa canke mu kudahuza kw'ibyiyumviro. Ego, icho kinu narakiba kundi ye kandi ya abantu batandukanye ibyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro.
Hanyuma muri rusange impano rufitiye urwaruka rw'Abanyafrika urwaruka rw'Abarundi zoba ari izihe usubira inyuma ubatekerera iki?
Nobabwira yuko nabo bogerageza amahigwe bakiyandikisha ari benshi hama bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu ashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahigwe cyane cyane ku buhinga ngurukana ubumenyi no munsi niho byose byuzuye. Ego hama jewe nko ku ruhande rwanje ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi rwaruka rw'Abarundi cyane cyane abafite imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahigwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo.
Koze cyane Chancel bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi muri Mandela Washington Fellowship Program yatangijwe na President Barack Obama. Turagushimiye,
murakoze cyane.
Ratishwe cy' Amerika mu Rwanda aborozi bavuga ko ingwara zigeramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka bigatuma ibikomoka ku nkoko bibura ku masoko mu gihugu. Leta y'u Rwanda ivuga ko guhera mu kwezi kw'icenda izotangura gukurikira gukingira imiswi y'inkoko. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi hari Kigali mu Rwanda.
Ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe hagaragariza mu karyo ibikomoka ku nkoko birimo amagi ndetse n'inyama. Mu isoko rya Kimironko riri mu mujyi wa Kigali, igiti inkoko y'inyarwanda riragura amafaranga 220, cyarahoze rigura amafaranga 150. Naho igiti inkoko ya kizungu ryavuye ku mafaranga 90, uba henshi rigura hagati ya 150 n'ijana 180. Mu gushaka kumenya intandaro y'iki kibazo, Ijwi rya Amerika ryasuye umubyeyi worora inkoko mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ngo ribashe gusobanukirwa impamvu y'izamuka ry'ibiciro hafi byikubye inshuro ebyiri. Mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge twasanze Kayirango Christina yorora inkoko. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika uko amatungo yagiye amushiraho.
Bazimpa yarudushwe ntagira kuzorora, baza kuzitera urukingo iminsi yararenze, nyuma y'uko y'urwo rukingo zitangira kuremba no kurwara no kumanura amababa bakabwira ko biterwa n'urukingo zitaboneye ku gihe, ko mbere y'uko bazirutera zari zimeze neza. Ku minsi rwoma kubonekeye rutabonetse byanze bikoze bizigiraho ingaruka. Urugero nk'izanjye byagaragaye ko ingingo zafashwe nyuma hafi y'iminsi 20 arizo zazizaniye gupfa pombe nkoko zose ikiraro cy'inkoko 500 nari nateguye mvira mwaho.
Undi mworozi wororera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba Madamu Yvonne Mukarurangwa watangaza ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'inkoko zipfa zikiva mu ituragiro.
Ibi ngibi biracyari mu mishinga no kwigwaho no gutegurwa, ntago biratugeraho nk'aborozi cyane ko tuvugana ifite inkoko zifite ikibazo nago nzu burwayi zirwaye bazo kibari cyo mwituragiro izi nkingo rero bashaka kuzajya baturagira mu terera mu ituragiro byaba ari byiza cyane
uko kubura umusaruro kw'aborozi b'inkoko bigira ingaruka zo kubura amagi n'inyama ku isoko cyangwa akahagera henze abaturage bo mu murenge wa Mageragere bavuga n'ijwi rya Amerika batangaza ko nubwo baza akamaro ko kurya amagi ariko ibiciro byayo batakibyigondera
urabona nimbo ufite amagi atatu kandi ukaba wari ukeneye ikiro cy'ubugari urayatanga kugira ngo ubone cya kiro cy'ubugari
no kuri radio tujya twumva ngo amagi ni meza uko nanjye ndavuga nti igi 5 senkana zamvomera amajerekani angahe noneho rero ijana ndi buruguru munyu nzamara n'icyumweru ntago rwose babasha kugura igi 5
iki kibazo gishobora gukemuka mu minsi iri imbere nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB muri uku kwezi kwa karindwi iki kigo gifatanije n'uruganda rw'abafaransa rukora inkingo Seva Santé Animal batangiye gahunda yiswe Prevent yo gukingira imishwi y'inkoko mu maturagiro kugira ngo zitazongera gupfira ku borozi. Yabo n'iki kigo basobanura ko umusaruro w'inkoko n'ibizikomoka ugiye kwiyongera ndetse bikazaruhura imvu n'aborozi bahoraga bajya gushaka inkingo. Muganga w'amatungo uhagarariye Seva Santé Animal mu Rwanda no mu Burundi Remi Twagirimana atangaza ko iyi gahunda izongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo. Twagirimana yizeza ko izi nkingo nta ngaruka mbi zigira ku buzima bw'abafungura ibikomoka ku nkoko ngo zimaze igihe zikoreshwa mu bihugu by'i Burayi.
Inkingo rero uko zikoze ku buryo umushwi ukingiye ku munsi wa mbere urukingo rudashaka kugira icyo ruyitwara kandi nanone ni urukingo rushobora gutangwa rukaba rwafasha mu buzima bw'umushwi wose kugeza igihe cyose urangiriye. Hari imishwi itanga inyama ibaho iminsi 45. Iyo woroye inkoko umushwi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 45 ubushobora kuba wabaga. Nanone ku nkoko zitanga amagi kubera ko zo ziba igihe kirekire hari igihe dukora boosting. Boosting ni ukongera ubudahangarwa kuzamura, tugenda tufata nk'iminsi runaka yo kuzamura ubudahangarwa kubera yuko rwacu ruzamara igihe kirekire.
Leta ivuga ko gukingira mu maturagiro bizafasha aborozi kwirinda indwara zajyaga zihitana inkoko zirimo gomboro ndetse na muraramo. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubworozi Solange Uwituze avuga ko iyi gahunda nshya igiye kugabanya impfu z'inkoko.
Ubu rero cyo iyi gahunda se kudufasha ni ukugira ngo za ndwara zose zajyaga ziteza ibibazo mu borozi zikingirwe zikiri mu maturagiro, hanyuma imishwi tuzajya duha Abanyarwanda igende yamaze kubona ubwirinzi. N'indwara ya gumboro iyo igezemo ngira ngo abana bivuze ije itwara 100% ry'inkoko zose ndetse na Newcastle disease. Iyo zije ziratwara rwose 100% ku buryo byabaga ari igihombo. Hari abafamasi twigeze tugira ugasanga umuntu apfushije nk'inkoko 10,000 ariko nibamara kuhakingira kuzajya ziza zikingiye tuzaba dufite amahirwe kuzita.
Gutanga imishwi ikingiye ku borozi b'inkoko biteganijwe gutangira neza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2023 nyuma yo guhugura benshi bazakora uyu murimo. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini rabandanya. Imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone buterere mu gisagara cha Bujumbura ivuga ko itewe impungenge n'uko batabona ingene bazorungika abana babo ku ishure bitumwe n'ubukene barimo muri kino gihe. Bavuga ko hasigaye ukwezi kumwe gusa amashuri atangure. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye, Ikigali mu Rwanda.
Iyo umwana adasubiye ku ishuri agira akabunga kanini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazoza kejo k'umwana.
Abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bavuga ko babangamiwe n'uko batabona uko abana babo bazoja ku ishuri mu mwaka w'amashuri uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure.
Nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko atamyikoro myiza mbona afise mu rugo.
Abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene.
Kusubira ku ishuri bizokoro. Kuri ubu urabona ni forme zarazimbye, amakaye arazimbye, ni ku ishuri basaba amahera.
Ku bijanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka, bavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga, yamara bakaba bafise impungenge ko uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuye ko.
Nta nguvu baba bafite zo kwiga kubera baba bavuga ati none ko batoyi bacu nakwe bahebye nariko rabona ntacho dufi ntakintu dufise cyo hava kigirane kidukurikirana n'icyo gituma narumva bacha bagira ingufu nke mu kwiga
ijuru rya Amerika ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe uvuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira
eko Hama saba tarungana na mahera yo kuba buri byo bikoresha nyene abafashe kwera amakaye koresho amashakoshi ni forme
Shimira Imana Claude numugabo afise umugore n'abana batatu yabwiye bakunzi b'ijuru rya Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko arashima intambwe imiryango imwe n'imwe yabatwa igeze ko ariko naho biruko avuga ko amikoro akiri make cyane kuri imwe muri iyo miryango na cyane cyane ko benshi baba badafise ico bikora ko ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki
hama mu buzima dusanzwe tubayemo muri karitsiye ego ntivyoroshe kuvuja n'ubuzima bwa misi yose ukuntu bafungura ukuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane muragashyamo ingufu mugabo amaronderero niyo sanga ari make bivanye bamwe bamwe amikoro yabo abari make
kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira ababaserukira mu nzego za leta guhera hasi
nagahombo kanini kuko yutize hari ibintu byinshi by'igihugu tashaka no kumenya kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'utizi niko vuye umuntu yize akorera igihugu igihugu gatera imbere hama gashikiza n'ivyumviro bishobora gufasha benshi batayize
abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronke uburyo bwo gusubira ku mashure n'abahevye babe basubira kwiga
bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango kuko ni miryango myinshi tifise vuga abari imbere ko bokese boba imbere bakaba mahanga
ijuru rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganje Imen de Sabushimike ariko nitwabarose ariko Liberate Nchayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze runa n'impuzo abatwa Eniproba ubakabarongoye komite y'inararibonye yago mu kiganiro yahaye ijuru rya Amerika yasiguye ko abatwa bakiri inyuma kuko nibiganiro bat byitabira neza bityo nibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimo nibyo bijanye no kwiga
kwasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa abatwa migasiho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa nakujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo hari amakuru kesha atabashikira iyo atamuntu wabolera arimo haraho ibintu byinshi bitabashikira
uyo mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere
duze na ruguru ukabaza cyo amakoperative yo ku mitumba ndakurahiye nta batwa bayari twatangwe kubahugura kugira ngo babone neza kwiterambere ari bu bwa mbere riraba ategezwa kuri hagurukira kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ivyiyumviro byawe kubera imigambi yawe ufise ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise
iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe rw'igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka amakunga himbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa mu Burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure gusa ibitigira bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa abangana n'igice ku ijana by'abarundi bose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuvagiye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganje wo mu bwoko kubwabatwa Thierry Ndayishimiye ijuru rya Amerika Kigali
urakoze Thierry Ndayishimiye indiri yose irarangiye leta y'u Rwanda ihaye abanyagihugu bakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre nini y'ubucuruzi ya Mahoko mu burengerazuba bw'u Rwanda iminsi 15 kuba bavuye mu mazu bakoreramo ubutegetsi buvuga ko biri mu rwego rwo kwirinda ibindi biza bishobora gutera bicika gutera bikica benshi inkuru twateguriwe na Gloria Tuyishime
Centre y'ubucuruzi ya mahoko iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'Uburengerazuba turimo Ngororero, Nyabihu, Rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo. Bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga 70 ikorerwamo ubucuruzi. Kwa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bitegetswe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse ba nyirimazi y'ubucuruzi muri centre ya mahoko ko mu minsi 15 baba bamaze gusenya amazu arenga 200 akorera nkuko aho twahasanze babitubwiye. Ni nyuma yuko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye ari akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi biri ku mazu ari muri metero 10 hafi y'umugezi wa Sebeya.
Munyaneza Vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri centre ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Aganira n'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana. Impamvu umuturage avuga ibi ngo nuko inzu ya rideni rya banki
yewe nashuzaga ibintu bifite nibura gacyo ka miliyoni 10 kandi nari ndi muri TVA kandi n'inzu nakoreragamo yari yanjye. Uyu munsi wa none rero mfite deni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye aha ngaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo.
Uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba kibishoboye.
Ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kibaye ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa.
Mukakamari Olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari. Ku myaka ye 70 n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi.
Akarengane dufite nuko hariya bagiye kwasenya naho twakuraga menerivara y'abana nkanje murarona ndashaje ni pasiyoni nari nsigaranye. None nibahankura ndajya he ko bataturangiye na kujya
kuri muturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo.
Mahoko bwayo mahoko ni igihugu twebwe nabo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho twubatse niho hatugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere. Nta mwana w'umuntu ufite inzu hano wagwara bwaki n'abana bacu aya mazu n'abarihira isura hano Kanama abaturage babo bafite ni maho.
Icyakora hari icyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu kimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose.
Icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo kidufasha ntituve mu santire yacu y'ubucuruzi bwa mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi yari. Ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse hanyuma twagumye tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko n'ahandi hantu twakwimukira dufite.
Ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo. Yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nuko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwa kane 2007 ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange biteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ubwo guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bitegeko Francois aheruka gusura akarere ka Rubavu mu minsi ishize we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi.
Hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba itasenyutse yasigaye ihagaze ariko aho hantu ibiza bigarutse byagutwara. Abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira. Abadafite ubushobozi leta izabafasha, abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaramba.
Gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi. Uretse abacuruzi, abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda. Aba ni bamwe muri bo.
Kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize. Aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba ari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya.
Iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa ba nyirimazu bose baba batakaje miliyari zisaga 5 kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni 25. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turamushimiye Gloria Nishimwe, inshuti mwese duteze amatwi, turabashimiye namwe mwese. Ndashimiye Nadia Taha na Peter Handley bari mu buhinga bw'ivyuma, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubarariki mubandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika kuri site ya internet wezi3@radio.voa.com.